Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa gatatu genekezo rya munani ntwara n'umwaka wa 2023. Amakuru twabateguriye akaba aza kubagizwe n'ingingo nguru nguru zikurikira. Kuri igenekezo rya munani ntwara nte uko mwaka utasha makungu arahimbaza umunsi muza makungu hariwe agateka kabakenyezi. Icivugo cuno mwaka kikaba ari cyo guha amahigwe bose ku buhinga bwa none. Ariko rero umwari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi babona ko umukenyezi akiri inyuma cyane muri ico gisata. Mu bijanye n'ubutungane naho igihano cyo gufunga imyaka iri hagati ya 10 na 10 nicyo caraye giciriwe abagabo batatu na sentare ya Kayanza. Abagabo bakaba bagiriwe n'icaha cyo gufatanwa ubutare bari bashoye mu kindi gihugu batabifitiye uruhusha kandi biciye mu nzira ya magendo. Wahora rongoye komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge yaraye ahagaritswe mabanga yo kurongora iyo komine imvo n'ubusuma bw'ibikoresho byari bigeneye kubakishwa amashure yagirizwa. Abanyagihugu basaba ko yoshengezwa mu butungane. Ndasubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Turasubiye kwa ikaze mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Igenekerezo rya munani ntwara ne n'umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi ku isi. Icivugo cuno mwakaba ari cyo guha amahigwe bose mu buhinga bwa none. Ariko rero umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi babona ko umukenyezi akiri inyuma cyane muri ico gisata. Jean d'Arc Zaninyana arongoye uwo muhari ahamagarira leta gufata iya mbere kugira ngo umukenyezi aronswe uburyo bwo kwiteza imbere abicishije mu buhinga bwa none. Jean d'Arc Zaninyana arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme.
Atwo kwibutsa rero yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi iryo terambere rikiri kure ku bakenyezi cyane rwose. Dusanga abashingantahe aribo bitabira kumenya ibyo by'ubuhinga bwa none. Tarakajyo rero keza ku muhare w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ko kwibutsa abakenyezi yuko iryo terambere nabo nyine baraba. Iryo terambere ariryo uno munsi rigize ibikorwa bitandukanye byo ku isi, kandi ko kubyitabira kubimenya ari ikintu gishobora gusubira gufasha mu mateka araba cyane cyane ubukenyezi. Karakajyo keza uko gutera akamo leta y'u Burundi kugira ngo ibandanye ifasha abakenyezi mu kuborohereza kugira ngo iryo terambere nabo nyene ribashikire. Ikindi naco tutukwibagira nuko naho twumva yuko ubwo buhinga bwa none ari iterambere, ariko kandi burimwo ihohoterwa ritagira uko ringana. Usanga kenshi abakobwa bacu, abapasoni bacu bakoregwa. Ataba rero arakajyo ko gusubira kwibutsa yuko igihugu cy'u Burundi gifise amategeko araba guhana amabi yose aje acuruka kuri iryo terambere ry'ubuhinga bwa none imwe twita cybercriminalité, kandi ko akenewe yuko ayo mategeko by'ukuri asubira kurabwa, asubira gushyirwa mu ngiro kugira ngo iryo terambere ry'umukenyezi ku bijyanye n'ubuhinga bwa none rishobore kujyana no kumukingira kugira ngo ibyo ashobora kubaho bihanwe kandi atere imbere ari proteje.
Yari Jean d'Arc Zaninyana. Kukiri kuri uwo munsi wahariwe abakenyezi ubutumwa bwatanzwe mu ikambi y'impunzi z'Abarundi iri Nyarugusu muri Tanzania bwarubwo guhamagarira abakenyezi kugwanya imibonano mpuzabitsina bikogwa n'ababisangiye ibyo bita homosexualité mu Gifaransa. Ubwo butumwa bukaba bwashikirijwe n'urongo iyo kambi Siyasa Manjanja aho yagabishije impunzi ko bazokwagirwa n'ico caha bazoca birukanwa mu ikambi y'impunzi. Tumukurikire.
Hivi mwanamke unalala na mwanamke mwenzio, kuna mtoto hapo? Kuna mtoto utapatikana?
Ngomanda ya razu mkenye ya zakiwa na yuruma kenye ziwa, alumuwa na zoa puka.
Ah, naomba nijibiwe tena. Kuna mtoto utapatikana hapo?
Sare umana.
Kuna mtoto hapo utapatikana mwanamke ukilala na mwanamke mwenzio?
Hapana.
Mwanamume ukizana ukilala na mwanamume mwenzio, kuna mtoto utapatikana?
Umugawa ni wa jamaa na mgenza walumuwa na zoa boneka.
Hii ndio njia alokuja nayo sasa kutudhibiti tusizaliane.
Hii ndio njia bazaranye nayo kugira ngo nitugwire.
Hii ni njia ya kishetani, hatuikubali, hatuikubali, tutaipinga popote.
Hii ni njia ya mashetani, nituyemera, nituyemera, tutoigwanya ari hose.
Tuna watu 130,000 mundani.
Tutise abantu 1,300 ngai ndani.
Hatutaki kuona upuuzi huo.
Ndokelee kuona yamari hayo.
Kama wewe ni mgonjwa wa maradhi hayo, fanya kwa siri huko huko kwenu, sio humo.
Nenda wewe ofisi wala hicho kidaimoni, kende ukole mwibangi wangu singaha.
Na mimi kama mkuu wa kambi.
Naje mlongozi wa kambi.
Nina mamlaka ya kisheria niliyopewa na bunge.
Na sise ubushobozi ndahawe n'amategeko na hamwe nina mashinga mateka.
Nikibaini na nikijiridhisha kwamba wewe ni mwanachama wa jambo hili na kwamba uwepo wako ndani ya kambi huenda ukaiathiri jamii ya kambi, nitakutoa.
Nina menya yuko nawe urumwe muri uyu mugwi wabahuzi bitsina, kandi nka cyambo n'ukubaho kwawe nga mu ikambi bishobora kwanduza abandi bantu nzokwirukana.
Shetani hili liishi huko huko Ulaya.
Aya mabe agumiye mu bihugu by'abazungu.
Twamenyeshe ko iyo kambi ya Nyarugusu irimo abarundi bagera ku 130,000 nkuko byashikirijwe n'uwo nyine yaserukiye leta ya Tanzania. Tukiri mu gihugu cha Tanzania mu gisata cy'umutekano muke, umusore w'imyaka 70 aturuka muri komine Muyinga iri mu ntara ya Muyinga yaratowe ikiziga muri komine Nyengezi ni mu ntara ya Mwanza mu gihugu cha Tanzania hari kuri uyu wa kabiri. Uyu musore akaba yaragiye gupagasa muri Tanzania. Inkuru tubaza Jamzi Habarugira.
Intandaro ya byose yuko kwiyahura kuwo musore aturuka muri komine n'intara ya Muyinga hafashe Imana Jean Paul w'imyaka 70 nuko yari yagiye gupagasa muri zone Marimbe komine Nyengezi mu ntara ya Mwanza mu gihugu cha Tanzania. Hafashe Imana yarazi ko agiye kuronka karusho muri ico gihugu cha Tanzania, ariko siko vyagenze. Uyu musore yararonse akazi ko kudandaza inyama agakora yitanga bimwe bikomeye. Amakuru ava mu muryango wa nyakwigendera akabamenyesha ko shebuje yagiye kurangura inyama imwanza asiga uyu musore ariko agira isuku aho akorera. Agarutse niyo yasanga uyu musore ikiziga ciwe cene na kuvyuma bashira ku inyama. Imvo nyamukuru z'ugo rupfu bivugwa ko hafashe Imana Jean Paul yiyahuye ntizanyuze abajejwe intwaro aho muri komine Nyengezi. Niko guca batsa muri yomi umukoresha wiwe kumvoza amatuhuza.
Inzamba turabandanya makuru twabateguriye mu gisata cy'ubutungane ugufungwa imyaka iri hagati ya 10 no kuriha ihadabu iri hagati y'amafaranga imiliyoni 15 na 20 nivyo bihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yarayiciriye ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri. Abagabo batatu kucaha cy'ukudandaza ubutari batabafitiye uruhusha kandi babicishije mu nzira za magendo. Ibiro 2,241 by'ubutari bwose bwari bwafashwe umuduga wakoreshejwe mu kunguruza ubwo butare hamwe n'amafaranga bafatanywe byose bikaba byaciye bishigwa mu minwe ya leta. Edi Claude nini natwe.
Abagabo batatu baburanye imbere ya sentare inkuru y'igihugu ya Kayanza ishashe mu manza zikibiriraho ni Bazirunguka Kazimir aba mu gisagara cha Kayanza, Nkurunziza Dieudonné aba mu gisagara cya Bujumbura na Kurakure Nestor batazi la Dubai avuga ku musozi Kamara Magambo komine Muyinga n'intara ya Muyinga bashengejwe n'ushikiriza manza wa Republika kucaha cyo kuba kugenekezo rya gatatu bazirunguka Kazimir na Dieudonné Nkurunziza barafatanywe bageze ku musozi Manga wo muri komine Kabarore ibiro 1500 bari bashoye mu gihugu cy'u Rwanda Kurakure Nestor batazira Dubai akaba ariwe yabarungikiye uvuye Muyinga uzanwa mu Kayanza n'imodoka yiwe abo ba mbere baburanye bemera icaha baca basaba gukubitwa inkoni ngufi Kurakure Nestor ariko yarakanye ije yagirizwa byose asaba ko yokwezwa urubanza rumaze kuva mu mwiherero abagabo babiri bemeye icaha baciriwe gufungwa imyaka indwi no kuriha ihadabu y'amafaranga imiliyoni 15 umwumwe Nkurunziza Nestor batazira Dubai nawe yahanishijwe gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu y'imiliyoni 20 ibiro 1500 by'ubutare bwo mu bwoko bwa Wolframita bari bafatanywe n'ibindi biro abajanjwe na 1 byafatiwe muhira kwa Kurakure Nestor hamwe n'amagarama 38 n'ibice 9 y'inzahabu muduga wiwe ariwo wari wunguruje ubwo butare amafaranga yose bafatanywe byose byaciye bishigwa mu minwe ya leta Dubai yaratswe n'uburenganzira bwo gusubira gukora ico cyose gifitaniye isano n'ubutare kuko ari intahaha ngo kuba bwari bubaye ubugira kabiri apfungirwa ico cyanyene
arakenuye Eddie Claude nini nahazwe wazarongoye komine Muhuta mu ntara ya Rumonge yarayihagaritswe mabanga yo kurongora iyo komine bimwe mu byo yagirizwa harimwo ubusuma bw'ibikoresho byari bigenewe kubaka amashuri abanyagihugu bo muri iyo komine bagasaba ko atokugwa gusa ahubwo yokurikiranwa mu butungane ku byo yagirizwa Inkuru tubaza Signorine Nijimbere.
Itegeko ryo guhagarika musantere wa komine Muhuta Domitira Nkunzwe n'Imana ryatewe ku igikumu n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu. Iryo tegeko rikaba ryaciye rija mu ngiro ubwo nyene aho n'imodokari ya komine yayatswe igahabwa umwe mu bahanuzi ba musantere yitwa Alexi aba muri quartier Ruziba ya zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Bimwe mu byo yagirizwa harimo kunyuruza ibikoresho byari bigenewe kubaka amashure harimo amabati n'ivyuma bita fera beton n'ibindi hakaba hari haheze indwi amajwi yiwe akwijwe ku mbuga hwaniro asaba umuyobozi w'ishure kuza kumusinyira ko yaronkejwe ibikoresho kandi atabihawe amakuru ava muri komine Muhuta akavuga ko yakombo amazi iminsi aja gusambishwa ibujumbura aho yoba yabazwa ibijanye n'ivyo bikoresho byari byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ikombogwa giwe ribaye nyuma y'ukwezi kumwe gusa hakombowe abandi basantere batatu bo mu ntara ya Rumonge mbere bakaba babanje guca mwibohero abanyagihugu bo muri komine Muhuta basaba ko atokomborwa gusa ahubwo ko yokurikiranwa akanabazwa n'ibijanye n'umwigisha Simo Bigirimana yabuzwe irengero kuva mu mwaka w'2016 aho bavuga ko Domitire Ntunzwe n'Imana yagize uruhara rudasanzwe mu inyuruzwa giwe
arakoze Signorine Nijimbere mu gusozera no makuru twabateguriye ubusuma bwo mu mazu uba ku mitumba ya Mukoni na Kibogoye mu gice cy'umugwa mukuru wa komine n'intara ya Muyinga ngo burateye amakenga imiryango idasiba gusahugwa ibikoresho bitandukanye mu byo mu mazu nk'amateleviziyo amamatera ivyambagwa n'ibindi iyo miryango igasaba abarongoye intwaro muri iyo komine ya Muyinga amwe n'abajejwe igipolisi gufata ingingo zibereye kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi buhagarare ni inkuru tubaza Pierre Gahungu
haraciye ikiringo cy'ukwezi kurenga ku mitumba ya Mukoni na Kibogoye ikukira komine Muyinga mu duce tw'umuseruko n'uburengero tw'umugwa mukuru w'intara havugwa ubusuma bwo mu mazu nk'uko imwe muri iyo miryango ibyemeza abo basuma bimbaye igitoboro kinini mu ruhome rw'inzu aho binjirira akaba mbere ari naho bacisha ibyo basahuye nk'uko amakuru ava kuri iyo mitumba avyemeza ngo hari n'abandi binjira mu mazu bakoresha imfunguruzo bene amazu batazi iyo ziba zaravuye abo basuma bamaze gushika mu mazu batwara ibintu by'agaciro nk'amateleviziyo imido yo kwicarako canke yo kuryamako impuzu n'ibindi nk'uko bamwe bamaze kwibwa babimenyesha abanyagihugu bo kuri iyo mitumba bagasaba abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye inzego z'umutekano kubafasha guhangana n'abo bagizi ba nabi intwaro ho basaba abanyagihugu muri rusangi ko ababirarira bagatabarana hagize ubutegwa kandi bakanatabaza abajeje umutekano hakiri kare.
Turashimiye Pierre Gahungu ni ngaha duciye dusozera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye. Jean Marinda bashinze nabashikirije ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha.